Luka ikigabane cha kabiri. Muri iyo minsi cyagezwe kiva kwa Kaisari Augusto ngo abo mu isi bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kurenia kiri cegera cha Kaisari Siria. Bose baje kwiyandikisha, umuntu wese aje mu gisagara cyabo. Yosefu nawe avigariraya mu gisagara cy'i Nazareti, aje Yudaya mu gisagara cha Dawidi cyitwa Betelehemu, kuko yakomotse mu nzu ya Dawidi mu muryango wiwe. Aja kwiyandikishanya na Maria uwo yakoye yarakuriwe. Bakiriyo igihe ciwe cyo kuvyara kirashika. Avyara umuhungu w'imfura, amuzingira ku impuzu y'uruyoya, amuryamika mu bwato bw'inka, kuko bari babuze umwanya mu ndaro. Muri iyo ntara harabungere barara mu gahinga bararira umukuku w'intungwa zawo. Umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bubakanganira irya nino, baterwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati,
"Ntacyo mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uwo munsi Umukiza wavukiye mu gisagara cya Dawidi niwe Kristo Umwami. Iki nicyo kimenyetso cyanyu, murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe ku impuzu y'uruyoya, aryamitswe mu bwato bw'inka."
Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana ziti,
"Icyubahiro gikwiye ku Mana hasumba ijuru, no mu isi amahoro abe mu binezererwa."
Baba marayika bahejeje kuva aho bari basubiye mu ijuru, nyabungere baravugana bati,
"Ingo rero tuje i Betelehemu turabe icyo kintu cyabayeyo, icyo umwami Imana tumenyesheje."
Bagenda banyaruka, babona Mariya na Yosefu n'uruyoya rubikiriwe mu bwato bw'inka. Babibonye bababarira ijambo babwiwe kuri uwo mwana. Ababyumvise bose batangazwa n'ibyo babungere bababwiye. Ariko Mariya abika ayo majambo yose ayiyumvira mu mutima wiwe. Maze babungere bahindukira bahimbaza Imana, bayishimira ibyo bumvise byose n'ibyo babonye nk'uko babibwiwe. Kandi iminsi munani iheze, hageze ko bahimbura igikoba cy'ubugabo bamwita Yesu, rya zina ryavuzwe n'umumarayika atarasa mu inda. Iminsi yo guhumanurwa kwabiheze nk'uko ivyagezwe vya Mose biri, bamujana i Yerusalemu kumushikanira umwami Imana. Nk'uko vyanditswe mu vyagezwe n'umwami Imana ngo umuhungu wese w'icavutse ubwa mbere azokwitwa uwera kuhoraho. Kandi ngo batange ikimazi cy'intunguru zibiri canke inuma zibiri nk'uko vyavuzwe mu vyagezwe n'umwami Imana. Kandi Yerusalemu hari umuntu w'umugororotsi yubaha Imana yitwa Simeyoni, kandi muhemu yera yari kuri we. Yari arorereye uguhumurizwa kw'Abisirayeli. Yari yarabwiwe na muhemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo w'umwami Imana. Ajanwa na muhemu mu rusengero. Abavyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umugenzi w'ivyageze wari uri. Aramwakira, aramukikira, ashima Imana ati,
"Databuja, none urasezeye umusabye wawe amahoro nk'uko wavuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako wateguye mu maso y'amoko yose ngo kabe umuco wakira amahanga no kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli."
Se na nyina batangazwa n'ayo majambo avuzwe kuri we. Simeyoni arabahezagira abwira nyina Mariya ati,
"Umve, uwashiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bapfe, benshi bavyuke kandi abantu bazomupfa, kugira ngo ivyiyumviro vy'imitima myinshi bizoseruke, kandi nawe umubabaro uzokubabaza mu mutima ucumiswe n'inkota."
Kandi hariho Ana wavugishwa n'Imana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Asheri, yari umutamakazi wa kera, yabanye n'umugabo wiwe imyaka indwi uhereye ku kurongorwa kwiwe. Yamaze imyaka 84 nina ari umupfakazi, ntiyava mu rusengero gusenga, yisonzesha yinginga ku murango no mu ijoro. Ako kanya caraza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira bari barorereye gucungurwa ku Yerusalemu bose. Baheraheje byose nk'uko ivyagezwe n'umwami Imana bivuga, basubira i Galilaya mu gisagara ca Nazareti. Kandi uno mwana arakura, agwiza inkomezi, yuzuzwa ubwenge, ubuntu bw'Imana bwari kuri we. Uko umwaka uheze, abavyeyi biwe baje i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika. nuko amaze imyaka 12 avutse baraduga nkuko umugenzo w'iyo minsi mikuru waruri baheraheje ivy'iyo minsi barataha uwo muhungu Yesu asigara Yerusalemu ababyeyi wiwe ntibabimenya ariko bibwiye yuko ari mu ikoraniro ryabo bagendanye bagenda urugendo rw'umunsi wose maze bamurondera mu ncuti no mu bo bazinanye bamubuze basubira Yerusalemu bamurondera hashize iminsi 3 bamubona mu rusengero yicaye mu bigisha hagati abumva kandi ababaza abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwiwe n'ibyo abishura bamubonye baratangara nyina aramubaza ati
mwana niki cyatumye tugirira utyo urabona twe na sawa twakurondere tubabaye
arababaza ati
niki kicyabateye kundondera nimwe nimutsi ko bikuye komba kwa data
ntibamenye iryo jambo babwiye amanukana nabo aji Nazareti yamabumvi nyina bika ayo majambo yose mu mutima wiwe kandi Yesu agwiza ubwenge gukura no gushimwa n'Imana n'abantu.